muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Muradukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda aho muri hose kandi mujye no ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2. Amakuru. Diyosezi Gatolika ya Muyinga mu Burundi yavumbuye uburyo bwo gukoresha amaziko adatwara ibiti cyane.
Mukamufisi migambi yo kugabanura gukoresha makara mugakoresha ya maziko. Nashaka musenyere kubemera yuko iyi migambi nzoyishigikira.
Uyu ni umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi no gukingira ibidukikije mu Burundi, Deo Guide Rurema. Naho mu Rwanda bacuruza imboga inyakiriba mu karere ka Rubavu barashima ko bibatunze. Mu Burundi rero ikigo kijejwe guteza imbere uburimyi n'ubworozi cyamutwenzi muri komine Kirundo cyakoze ubushakashatsi bwahinguye amashyiga atuma hakoreshwa ibiti bice bishoboka. Jean Bosco Ndarurinze yaduteguriye inkuru.
Sagaseseshwa rumuri akarere ka Bugesera intara ya Kirundo irimwo karacabonekamwo ibiti bike, naho uyu mwaka waheze ataruzuba rubangamiye iyo ntara kubera ubugaragwa, ingaruka mbi z'imisozi itambaye ziracaboneka. Abashoboye kwimbura bakaronka ifungurwa mu Kirundo bagira ikibazo cyo kuronka inkwi zo kubikinjika. Aba n'abanyagihugu bo muri komine ya Busoni ku mutumba wa Marembo.
Bantu turahigisha nyene mu bigunda n'ibyatsi turacana nta nkwi turonka.
Nubwo mu kitwashana n'ibyatsi, ye ni ibyo tugashaka kuma tugacana kugira ngo turonke ko twodye. Kuba tudafise ibiti. Inkwi zironka kugira tudafise ibiti. Turose ibiti nk'ubu mukahumbika, umuje tuzironka kugwisha.
Inkwi ziragoye kuko barinda kuza kuzihiga nk'iyo mu misozi kuko ibiti ntibiragwira ino.
Ububuriye ica cyane mu itongo iwe aronderera ahandi, ariko yemera inkurikizi zishobora kutaba nziza.
Ndazifite wawe n'ushano ubu wo gufata wiwe agucamane ndashyitereye naho ndashyitereye ukaza kugitema bakakigufatirako uwo muntu n'ibihumbi 200 narakiyitereye ubu utajire kuzitora nga ngugitere ibihumbi 200 baguca
basaba gusa ibitagenda aribyo naronka nitongo narigurisha kugwiza ibiti turose intuzanye ibiti twitere inkundi natwe twese tuziro ubu dushaka uwitereye yamye nzu gutera ibiti nyene bikwiye urakora ngo kimwe ukagisatura harimo kararuriye.
Ubwo bukene bw'inkwi bwatumye hari abiyumvira ingene gotora umuti. Ikigo cyegukira Diyoseze Katolika ya Muyinga cigisha uburimyi n'ubworozi cyafashe ya mbere. Icyo kigo kimaze gushyira habona ubushakashatsi cyakoze ku mashiga yotuma ibiti bike biri mu ntara ya Kirundo bizigamwa uko bishoboka. Patiri Gerard Ndongendahayo wakirongoye avuga ko uko gukinga ngira ibidukikije kubangabanganwa no gukingira amagara y'abantu.
Ubushakashatsi rero bukabufatiye bushimikiye kugu koresha ibiti bice yuko bishobotse kose mu gucana mu gukinjika. Kuko ngaha mu ntara ya Kirundo harakunda ubugaragwa, hari ibiti bice, abantu ni benshi n'ibihari barabitema. Hama rero umuntu akagira ati none byogenda gute kugira ngo by'ukuri n'ibihari bice babibungabunge kandi abantu babandanya bakinjika. Niho rero twiyumvira rero gukora ku vyerekeye amaziko yotwara inkwi nkeya zishoboka kugira ngo bakingire ibidukikije, kandi na cyane cyane ntasohora imyotsi kuko imyotsi irabangamira abantu mu kubarya mu maso, mu kubagwaza mu mahaha n'ibindi.
Iziko rikora byinshi bishoboka rikogwa ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 850 n'umuriyoni w'amarundi. Ayo mafaranga ni menshi ku munyagihugu muto muto w'umurundi. Patiri Ngendahayo avuga ko ubushakashatsi butabibagiye.
Hariho rero nayandi bene gihugu bato bato bafise ubushobozi buto, ayo rero agurwa ibihumbi 70 kubera ko yose ari mu cuma. Iciza rero cayo nuko icumu bwa mbere kigaramba, icya kabiri naco nuko uyashiramwo nk'ibintu batari basanzwe bamenyereye gucana duhatira shora gushira mu nk'ibitiritiri by'ibigori babita bakaburaho bishira ko nta numwavuga bitanga ariko bishizemo urashobora kubitekesha mbere biheje bimaze kwa kabigasigaza n'amakara ushobora no gushira ku mbabura ya makara nkagira rero nti 170 menshi cyane rwose umuntu yabonye akamaro karyo aho kutagira umwotsi bikingira za yazangwara zo mu mahano mu maso
ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi no gukingira ibidukikije butangaza ko bugiye gushyigikira ubwo bushakashatsi Dogi de Rurema aburongoye yavyemereye Musenyeri Yuhakimu ntahondereye kuri uyu wa gatanu uwo mungere wa Diocese Katolika ya Muyinga yararamutse ashikiriza impapuro z'umutsindo abize gukora ayo maziko ya kijambere
nakenguruka ko nci yahantu bambwira ko muri mu migambi yo kugerageza gufasha abakristo n'abene gihugu ngo tugabanure gukoresha izinkwi ngo duhungabanye ibidukikije ariko mukamufisa imigambi yo kugabanura gukoresha makara mugakoresha yamaziko nashaka musenyeri kubemera yuko twicaye hamwe tukaraba iriko birakogwa iyi migambi nzoyishigikira
muri uno mwaka intara ya Kirundo itegekanya gutera ibiti bingana miliyoni zitatu mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika turacyari mu Burundi abanyeshuri babigeme batwaye inda n'abazi batwaje bagiye kwakirwa mu mashuri mu bisata byose nta na kimwe kivuyemo mu gihugu cy'u Burundi biri mu itangazo umushikiranganje w'indero yashyize ahabona ejo bundi kuwa gatanu washize iri tangazo rikuraho ingingo yari yafashe mu kwezi kwa gatandatu gushize yavugaga ko abo bigeme n'abahungu babatera inda bajya bakirwa gusa mu mashuri y'imyuga yonyine rukumbi Raymond Zimana araduha ibindi bisobanuro
Nuko biri muri iryo tangazo umushikiranganje w'indero n'inyigisho z'imyuga yasohoye kwa 27 ukwezi kw'indwi 2018 avuga ko hashinzwe umugwihuzo kwakira abanyeshuri babigeme batwaye inda biga amashuri shingiro no mu gice cya kabiri cy'ayo mashuri eka mbere n'abahungu bo babagirizwa gutwaza inda abo bigeme Janvier Ndirahije aramutse ubwo bushikiranganje asaba abayobozi b'indero mu ntara kuza gutora itegeko nshikiranganje rigenga abo banyeshuri kugira barishikane ku bayobozi b'amashuri atandukanye akabategeka kwakira abo banyeshuri kubashyira mu bisata bitandukanye atana kimwe kivuyemo hisunzwe ibibanza biri kuri ayo mashuri uyo mugwe uzo kwakira abo banyeshuri bashaka gusubira kwiga gushika ku wa 10 kwezi k'umunani 2018 imbere yuko abo banyeshuri bakirwa bategereza kwerekana urupapuro rwerekana ko bize umwaka bakaweza Birete mu rurimi rw'Igifaransa urupapuro rwemeza ko uyo munyeshuri yiga kuri iryo shure urupapuro rwerekana ko atatu aheranye kandi atadubuye mu ishure n'impapuro zo kwa muganga amadosiye yose y'abanyeshuri basaba gusubira mu ishure akaba azashikanwa muri iyo mugu bitarenze ku wa 10 kwezi k'umunani avuye mu buyobozi bw'indero makomine iyo ngingo y'umushikiranganje ikaba ije gukuraho iyo mushikiranganje nyene yari yafashe ku wa 26 kwezi kwa gatandatu 2018 iyo nayo ikaba yavuga ko abigeme batwaye inda n'abahungu zibatwaje batabandanya mu mashuri shingiro ahubwo baca biga mu mashuri y'imyuga ingingo yari yakiriwe nabi n'abaharanira gatika k'abanyeshuri abavyeyi abigisha hamwe n'abanyeshuri kiretse abo batwaye inda n'abazi batwaje abandi basaba gusubira kwiga muri uyo mugwi washinzwe n'ubushikiranganje bw'indero n'abahungutse abo nabo baca batanga urupapuro rw'abahungutse hamwe n'urw'abajejwe intwaro y'Ubujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Noneho tujye mu Rwanda aho abacuruzi b'imboga biganjemo abagore bo mu murenge wa Nyakiriba mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda bishimiye ko ari akazi kabatungiye imiryango yabo hari abagore b'abapfakazi bavuga ndetse ko bashoboye kwiyubakira amazu bishyura n'amashuri y'abana babo nta ngorane Claude Ganza mu Nyamagana yaganiriye nabo maze atwoherereza iyi nkuru
None si ubucuruzi urabona ndi umupfakazi ndamugabo nkira. Bunyigishirije abana banje bose bararangije, barangije na za university. Navuga yuko ubucuruzi bwangendekeye neza.
Numwe mu bagore b'abapfakazi bacururiza mu isoko ry'imboga rya Bazirete riherereye mu murenge wa Nyakiriba uri mu karere ka Rubavu. Ni agasoko gato kubatse ku muhanda ahantu hitaruye gatamaza tuwemo. Hari igice bacururizamo imboga n'imbuto zitandukanye n'ikindi basukuriramo imboga zirimo amoko anyuranye y'ibitunguru, karoti na beterave mbere yo kuzishyira mu mifuko ibyinshi bikagemurwa i Kigali. Turaganira nabo batubwira uko babigenza.
Bega bitunguru tugura n'abahinzi babihinze mu mirima tukabizana hano tukabironga kwamara kubironga tukabipakira mu mifuka bikaje i Kigali ndese abakozi bacu bakatugurishiriza amafaranga bahita dushira kuri banki tukayafata
nkawe by'umwihariko ufite abakozi bangahe i Kigali?
Fite abakobwa babiri.
Ubuherereza bingana gute buri munsi?
Buri munsi noherezaga imifuka 10.
Iki?
Ya karoti n'ubutunguru ndabwohereza.
Birara bishize buri munsi?
Buri munsi birashira.
Umaze igihe kingana iki ubicuruza?
Izi karoti si imaze imyaka 15.
Muri iyo mifuka 10 wohereza buri munsi inyungu ukuramo?
Ku munsi njobora kubona mwenda nibura kubona mu 2020.
Kandi buri munsi ukabyohereza?
Ndabyohereza.
Yewe ncuruza ibitunguru, ngacuruza amashu, ngacuruza na karoti na epinari.
Baranguza cyangwa?
Ndarangura nkaza gucururiza hano kuri detail. Ngo nkwango nk'ukwezi nshobora gucuruza umurima. Karoti zo rero hari igihe zirara zishize nk'umufuka umwe urimo 200.
Mu gihe umaze ubikora bimaze kugeza hehe? Bimaze kugeza kuki?
Yambeshe imbere nta nzu nagiraga, ubu ndayifite n'abana banje bariga, mbasha kwirihira mitiwere ndetse byose nta kintu. Ntabwo nasabiriza niriwe hano. Tubona abakiriya pe, turabona nawe uko uhagaze mu isoko, nta modoka ikeneye guhaha ihanyura. Imodoka yose ishaka imboga inyura kuri Bazirete. Nawe urabona ko uhagazemo hano, zimwe zirasohoka izindi ziza.
Si abagore gusa bacuruza imboga muri iri soko rya Bazirete, hari n'abagabo bavuga ko ariko kazi bakora.
Kagaze kankereje ku bintu byinshi nitejeje imbere, nabashije kubakamo inzu, nigura n'umurima, ubu mfite n'umugore n'umwana.
Hano mamaze igihe kirekire, ibikora mu myaka 11.
Paro izi ngizi bita amatako, ngemura paro 500. Indoya bita mushenzi nazo ni 500. Karote ng'imifuka 3.
500 ubu ni ukubara kamwe kamwe?
Agafungo kamwe.
Agafungo kamwe ukarangura ngahe wowe hano?
Kamwe ngarangura 60, 70, bitewe n'uko byaje. Kigali ngagurisha ku 125 gutyo, bitewe n'uko isoko rimeze.
Uretse aba bazirangura bakazohereza i Kigali, hari abandi bakora akazi ko kuzisukura no kuzishyira mu mifuko. Nko kuri karoti, bazishyira mu mufuko kuzura, ubundi bagakomeza kuzitondeka ku buryo bugaragara nk'uburi mu bugenge. Niba umufuko ufite uburebure bwa 40 cm, usanga ureshya na 80 cm umaze kuzura. Babikora bate?
Urabona dushiramo imigozi yatugana dutondeka kugeza igihe guzuriye hejuru.
Ubwo gufunga umufuka umwe kugira ngo urangize neza wizere kukomeye bigutwara umwanya ungana iki?
Minota 30.
Ku munsi buri ushobora gufunga imifuka ingahe?
Ku munsi nguranye imifuka ibakamba 2000.
Ubikora gute ku buryo bitaza kongera kugwa, ugafunga umufuka uruzuye ugashyiraho n'ibindi bingana n'umufuka?
Zishiragamo ukazishyiramo neza, warangiza kuzishyiramo kugira ngo uguterekaho ukaguceka, warangiza kuguceka ukazitondeka ku murongo guca.
Uretse aba kandi, hari n'abana bigaragara ko ari bato bakora akazi ko gusukura cyangwa kuronga ibitunguru na karoti. Bamwe batubwiye ko bakiga mu mashuri abanza. Byatumye twibaza niba koko biga cyangwa bari mu bataye ishuri. Tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakiriba Bwana Epimaque Hagenimana, adusubiza muri aya magambo.
Oya, abana bariga, ahubwo n'uko ibizamini byarangiye, ariko ubu ni hariya hakoramo abantu bakuru.
Ubwo mu gihe cy'amasomo ntabayata ngo bajye kuhakora?
Ntabwo bishoboka, kuko n'ubundi niyo batangiye koza batangira mu masaha yo ku mugoroba. Ntabwo uriya ku manywa ntabwo yaba ari gukora, ni uguhera mu masaha 9:00 10:00 gutyo kuzamuka. Nta mpungenge zihari rwose.
Imirenge ya Nyakiriba, Bugeshi, Cyanzarwe na Rubavu ni imwe mu yeramo imboga n'imbuto ku bwinshi. Uretse izicururizwa kuri Bazirete, izindi nyinshi zirangurwa n'abaturage bo mu mujyi wa Goma. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Ni amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye rero ayo makuru y'umunota umwe, mushobora no gusanga kuri Facebook VOA Radio yacu. Radio Ijwi rya Amerika ni n'ibiganiro dore kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga, kwa Nyaburunga,
kwa Nyaburunga ni kiganiro c'Ijwi rya Amerika.
kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Ikaze ni gwanyu muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro
kwa Nyaburunga.
Aho dushimikira kwisubiza hamwe y'imigambwe ikomoka ku gishyitsi cya Gauturemi Amos. Abatumire ni babandi nyene batatu. Hari ambasaderi Anatoli Bacanamwo n'umunyamabanga mu biro byo kumenyesha makuru mu mugambwe FNL. Ambasaderi mwaramutse.
Mwaramutse neza.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Murakoze namwe. Ubundi turi kumwe ni Honorable Pierre Celestin Ndikumana. Arongoye umugwi washinga amateka bakukira urunani amizero y'abarundi honorable mwaramutse
mwaramutse neza
kaze kwa Nyaburunga
murakoze
turi kumwe kandi na Kazimire Ngendanganya n'umukuru w'umugambwe paripe agakiza mwaramutse Ngendanganya
mwaramutse neza
kaze kwa Nyaburunga
murakoze
murakoze namwe honorable Celestin mwebwe mu mizero y'abarundi muri kumwe na bamwe mu bavuye mu badasigana abo badasigana murabigishira kijya gahuture
abo badasigana igene twagiye hamwe nta murundi numwe tabizi bakumiwe nabo bakumugambwe nkuko natwe twakumugambwe nkuko mugabo mwibuke ko gahuturemi hari ikindi kintu gihambaye avuga ati abarundi amoko yose dukwiye kubana nk'abavukana dukwiye kubana tugategurira kazoza keza igihugu tugazosigira igihugu abana bacu batakitarimwe injyane za moko kuba uyu munsi rero abantu batwagiriza ngo mwagiye hamwe n'abatutsi abatutsi n'abana b'u Burundi abahutu n'abana b'u Burundi gihambaye nuko tubana amahoro yaravuga n'ikintu bita contrat social
umwe mwagiriza FNL ko yegereye ubutegetsi mugabo harukwegera no kuba mu butegetsi mwebwe mu fisa abashinga amateka n'abashikiranganje FNL irabarusha kwegera ubutegetsi
icyo abantu bagitahure neza nawe ugitahure kuko weho ndazi kubaza icyuzi abajournaliste nuko bigenda twebwe kuba dufite abashinga amateka uyu munsi kimenyetso cyateza kubereka ko twagumye ku rugendo kuko abanyagihugu bagumye nyuma yacu
paripe agakiza mwumvise ivyakiyemo byinshi mwagiye mugaruka ko vyatumye mutata bamwe bajya muri iyo bari mu bindi uno munsi birashoboka yuko ibihumbi 2020 bishika abo kwa gahuturemi muri hamwe
murakoze nagira ndamumucu aracari muto
sini mutoto kuko iyo paripe uto FNL ndayimaze mu myaka 30 mu mwaka 31
hari byo batazi
nta nakimwe tutazi
nico gitumusanga na politique igenzera nabi nkubu ari karavuga ati karatasi yarahemutse imigambwe si kontra y'ubuzima bwose harava muri uyu mugambwe akaja mu wundi barabye imikorere y'umugambwe muri politike uraba igishobora kunguruza nk'umwanuzeye nkana dufate FNL ya Gwasa muri 2005 yavuze ati je ngiye hamwe na Frodebu
ivyo ni vyikeze bimwe none muhete mu naho bavuga ngo kugira
hamwe na Frodebu
abarundi ari tukibereye ku rugamba twagiye hamwe na Frodebu jyari
muramba barira waza kunyuganira
jeje bwana sana uvyumva
yega mutaza kuvyumva kumwe none ko mwashitse
twebwe twebwe je mvuga ko byari biri abariyo information badafise twebwe dufise twebwe
aya makuru abandi badafise mufise muri paripe yagakiza
uruba nki yabuyo ya nakaratazi yo ntuze yo nama bagira bagira bagirane ubwo mubonano aba ntayi bari baje bavuga ati no guhemura
urabizi nico gituma
twabeshe rero ubizi
oya sinabeshe sinabeshe ako birasobanura
anatora
byagenze gute kugira ngo bagire iyo mibonano abo barongoye batayizi kuki bayikoze mu kinyegero
birashoboka yuko no munsi ragijya gahutu ryotorora abantu bose bitirirwa gahuturemi bagasubiza hamwe imbere yuko amatora aba
nico nagira nti keko rero ugize politike ugize umugambwe ufite intumbero yawe ku imigambwe myinshi yaje muri 93 yari mu bahutu yose wasanga abantu bakomoka muri paripe hutu ufate za pepe usaze za rpb benshi bari bevoluye muri paripe hutu n'uryan mvuge mbira uyo rero yuko abavuga babehebuze nabazi abagiye mu yindi migambwe bagakreya yindi migambwe none barahemutse ubwo rero dusanze dufite intumbero intumbero imwe tuzoja hamwe
no munsi uno munsi ntituvuge mu migani FNL nga abari mu mizere y'abarundi bari nga kumbere na FNL cyanzu na iteringa birashoboka ko muje hamwe
bivana n'intumbero yo migambwe yabaye imigambwe ubifite intumbero zayo ntituyizi yuko tukibona kumwe ico kibazo ca demokrasi
murabona ko
umuheto waravuyemwo turi mu rugamba rwa politiki
ariko kubwanyu birakenewe hoho birakenewe hoho yuko bo kwagahuta muje hamwe kubwanyu hoho birakenewe
kubgacu birakenewe mugabo jewe ndoje hamwe n'umugambwe ngo kwindi migambwe iyo ja hamwe
mpindukiye kwa ambassadeur Anatole Bacanama kubganye birakenewe yuko abo kwa gahutura bimuje hamwe uno munsi mugashi mukagira urunani kugira mwitegurire matora muhigane muri demokrasi
byari bikenewe ariko kugira bibe ariko kugira bibe ndabona umenga n'ukubanza hamwe bagahindura ivyiyumviro kuko kugira abantu baje hamwe nuko ivyiyumviro umwe bifise akantu k'insano aho ngo magaruke kuri ibi bavuga ngo vy'abantu baguzwe umaze kuvuga ngo bakaratasi baraguzwe abandi n'abandi n'abandi baraguzwe gusa no bashikira bakazi mingo baraguzwe ni ibintu je ntashobora kumva kuko ugiye muri ivyo paripoti bashiguma mu ngwano ubu hariba avuga ko wasaya guzwe
none uvuga ko bidashoboka uvuga ko bidashoboka ko abantu bagugwa
ko abantu bagugwa byoshoboka ariko biragoye je nico nagomba mbwire mwene wacu député Celeste maze iminsi numva bavuga ngo abagugwa kandi ugiye kuri iyo bavuga bagugwa uvuga ubwa mbere muri iminsi murazi ko ari honorable Gwasa hariba bavuga ko yaguzwe
yaguzwe na
kubera abavuga ati afisa ministre no mu député yibereye aho abamukirikiye bamwe bari mu minyororo bagacira mbandanye abamukirikiye bari mu minyororo hari habandi bari ko baracuko pfuna buhoro kubera bo bari ko baragumuka
ubu bose bo kwemera kuza mu cugamo kimwe cya gabuturemi bakemera kurongorwa na Jacques Bigirimana mwobakira
twobakira gose kandi numvise ukuntu Perezida Kazimira avuga nta kidutandukanye mu nagikomeye kihari aba nabo mu mizero aba nabo ibyo bwo twahuri
hamwe icyo cyugamo corongorwa n'uwundi ari agatogwa sa cyangwa ari Kazimira ngendanganya mwebwe abo muri FNL ntimo kicama
twebwe nyine tumeze urabona Perezida fondateur ni gahuturemye nta mu Perezida numwe ashobora ngo jewe nje nzoguma nitwa umukuru w'umugambwe hari icyo bita kubisikanya uwo muntu rero nambara uwo mu mizero nambara hehe yoba yibaza ngo jewe ngo ni jewe ngo FNL ni jewe kandi ipfa gutubwiza amategeko uvuze ngo FNL ari mizero twaba turi nyuma y'amategeko murabizi
bite amahoro imigambwe Somba ingimba
Tata mahoro numutekano Twirinde gusubira mungwano
Twirinde gusubira mungwano Twirinde gusubira mungwano
Tata mahoro numutekano Twirinde gusubira mungwano
Namwe baduserukira Mukundi igihugu
Honorable Celeste irashoboka ibi bintu byo kuja hamwe mu cugamo kimwe abo kwa gahutureme
ngira ngo nawe kuri plateau wabibonye yuko icyo kibazo bagiye baragikwepa jewe mugabo sinkunda gukwepa ibibazo kubera ikibiri ku mutima n'ukuri mbafise ku mutima ndakuvuga uko nyene bagikwepye baraca hijya no hino hari abakubwiye ko bazogira amakoalisyon n'indi migambwe abona ko bahuje urumva ko cyaranga irya gahutu ridashobora bigoye kugegeranya ubundi twebwe ico twipfuza nuko abari bataye mirongo bose abantu bose bahenzwe abantu bose baciye kubiri bo kwikubita gashi ntacho buza ko byukuri dushobora kuba umwe tugashobora kubandanya ugo rugamba mugabe ingorane hari ariyo ngomba ngarukeko nuko hari bavuga bati gwaraheze aho rero urumva ko haba hatanguye kubaho inzira zitandukanye abavuga bati gwaraheze twebwe ibyo twarondera twarabishikiriye cyararangiye ntangorane urumva ko byukuri ntibakiri ku rugamba
abo rero bavuga bati gwarateye intambwe nawe ntitukiri
hafa abatakiri abo nitwebwe twarateye intambwe mugabo turacabandanya ntiturashika abo rero abo baba byumva gucyo baraza tubandanye turondera iki turondera bwa butungane kuko nta buraboneka ibyo rero bagenda bagafurugu tabonye ne bagaca baduta
ariko kazi mini
hari impamvu babigira gucyo
oya muja hamwe twa twabitanguye muja hamwe mukija
nari navuze ati narabagije iyo gwasari barankari
oya ubuze hari impamvu ubuze paripe butu ndabo bose
icyo cugamo cyo hamagazwa na gwasa naho nyine uwo mwitaba
nta kibazo nakina
ndasozereye ambassadeur Anatole icyo cugamo caga utureme icorongorwa nuwundi ari gwasa canka ikazimire mwebwe mu mukita wa FNL
twetwo cyitaba ikintu twoshira imbere ni ntumbero tugiye gukora iki hagize ukwega maguru kuko hari habari kora kwega maguru nkuko president Kazimira bivuze twebwe turabitanguye hova kera no bamenyesha ko hari wavuze ngo bafise abantu benshi gukibuga no saba kwaza baragira evaluation
baza barasuzuma
murazi hayuko kuba amatora
nta minsi hetse
hayuko kuba amatora yo kwemeza ibizo shingiro hari habigishije oya nabigije ego iyo ufise abantu cura uti natije sinatsinzi ico ni cyambere ica kabiri naco nukura uti mbega abashinga mateka twari kumwe bose turacyari kumwe mbega abashikira nganji ubwo jewe ubwo baracanyemera baradi ivyimbiro ho bigeze ubwo ntiwa barahandi
bo icambere gwa busa nuko bomenya yuko umurongo twagumye ko n'ubu turiko kandi twipfuza kw'abantu baje hamwe ico turacyipfuza
ubwo ico mugiye gukora
ubwo bumwe turabushaka mugabo mwabonye ntambanyaho ziri bavuga bati tuzoja kubo twegamiye kubo twegeranye urumva rero ivyo biragoye ko babantu bose bakomotse kuri gahutureme bagaruka
icyo muzokora kugira mugerageze kwegeranya
na cyane cyane yuko abo bari hijya no hino bafise utuntu bagiye barahurirako urumvise Kazimira yakivuze neza ngomba ko tudasigana inkore ku maso ati twarahuye ati mbaza nti mbega gwasarihe yari yakubise agatima mpembera aribuka ko hari umuntu akomeye ari nyuma atagiye muri utwo tuntu bagiyemo murumva ko bamukariye bati
hari icyo mugiye gukora kuko
nti ntibishoboka twebwe icyo tugiye gukora n'ubu turiko turakora no kubandanya twereka abarundi ko tugikeneye kubandanya urugamba kwa politike kugira ngo dushike ku gihugu ciza igihugu kirimo ubutungane bw'ukuri
aho abamwe baronka bakegerana bashitse bakavuga bati tugomba dutore indongo datari gwasa muzovyemera
twege nta kibazo bikurikije amategeko rero nubagaruke mu ruhongo
rero ndangirije kwa ambassadeur Anatole bacanamo hari icyo mugiye gukora muri FNL kugira ngo abantu intama zagahuture mizegerane
nivyo tumaze iminsi turimo
amwe mushobora kubegeranya bashitse bagaca bavuga bati dushimye ko twokorana tugatoya indongozi atari Jacques Bigirimana muzovyeme
we ntibovuga tutari indongozi atari Bigirimana tubati ntoreye indongozi na Bigirimana rimwe akabiryohiganwa
ariko naho yo bihi ndongozi atari Jacques Bigirimana bivuye
mu mategeko twebwe nkuko dukunda indongozi twemera amategeko
reka ndagushimire ambassadeur Anatole bacanamwo nibutsa yuko uri umunyamabanga mu biro byo kumenyesha makuru by'umugambwe FNL wakoze kitaba kino kiganiro
namwe ndabashimiye cyane mwakoze kudutumira iganiro mbona cyane kimeze neza
urakoze reka ndagushimire nawe honorable Pierre Setendi Kumana urongoye umugwe bashinga amateka bakukira amizero y'abarundi wakoze kitaba kino kiganiro
mwakoze namwe ndabashimiye ko mwantumiye kandi ndashimiye n'abatwumvirije ndabasaba kurema kugira ngo ijyagaho tuturari bandanya kandi tuzorishikira
nawe ndagushimire Kazimire Ngendanganya uri umukuru w'umugambwe paripe agakiza wakoze kitaba kino kiganiro
murakoze Jeni Ngendanganya Kazimire ministre wa paripe hutu nijyo Jeni namubaye nta nundi azomuba nta nundi yamubaye imbere ndi nararibonye rero murakoze rero kuntumira byoshye ndashobora kuzana tanga umuco rimwe na rimwe muntumiye ko ndabona ko hari byinshi abantu batazi
nakoze nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndabipfurize mwese kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho gutaha
kwa Nyaburunga
cari kiramesejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet www.voaradioyacu.com no kuri Facebook VOA Radio Yacu naho kugera mu kanya muradukurikira no ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera sambiri rero. Mwese uko mungana ndabashimiye cyane aya makuru na nyaburunga no kwa nyaburunga nanga habihumurije mukomeze mugubwe neza na radio yanyu ijwi rya Amerika umugoroba mwiza murakarama.